别你我别你。
Ini radio izwi rya Amerika ibugiri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaho n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Abasirikare bamugariye ku rugamba mu Burundi basaba ubushikiranganji ubajejwe gushyira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2021. Ibindi kuri inkuru na Thierry Vendayishimiye.
Abo basirikare bahurikiye mu ishyirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu Gifaransa. Bamwe muri bo babwiye Ijwi Amerika ko bashima ko Leta ibafasha mu bijyanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba, gusa kubona imiti birabagora.
Iyo miti iyo twivuje hari igihe idushikira ku baba bari mu bitaro, ariko ku baba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye. Icokorwa, hariho ahari amasite y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye, twasaba yuko mu gihe hari gahunda cya programa yo kujya kuvurirayo tukagenda abegere kuri amasite tukajya kwivuza, ya matike twomanuka ko ngahe Bujumbura bigatuma bitworohera.
Umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike yabo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze. Yateye igikumu mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze w'2021 ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba. Kasiye Bizabigomba arongoye ishyirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'Ijwi Amerika ibiri muri iryo tegeko.
Tukabona ko Leta y'u Burundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba, twaranezerewe cyane kuko ni ukudusahiriza muri bwa buzima bwa minsi yose. Muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe, ko mu buzima bwa minsi yose dufunguriwe nabyo byari byiza. Iryo tegeko twarabibonye turarikenguruka.
Abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa Leta bwo kubavuza, babona ko iruhande y'ico gikorwa hari ikindi cyihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo. Umwe muri bo abona ko ikindi cyihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa. Ni kuri mikro y'umukunzi w'Ijwi Amerika.
Abamugariye ku rugamba baravuze ko abari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose imbere n'imiryango yabo, hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiri canke n'imigwi barimwo. Ko baravuze abamugaye bisanzwe, abamugaye bari hagati na hagati aho bita handicapé modéré, n'abamugaye cane bise handicapé sévère. Rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira. Rero aba handicapé sévère bose bavuze ko babaha uburaro, bakabafungurira, bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo. Kandi baranavuga kugera n'abasirikare bari ku kazi bimeze, ugize impanuka agapfa cyangwa akabura uwiwe, igihugu gica gifasha mu byo kumushingura n'iteka.
Ishyirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana ubumuga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gushyira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri Munyonyo mu mwaka uheze w'2021. Kasiye Bizabigomba arongoye iryo shyirahamwe.
Ngiriye ko ntera nakamo abasanzwe badukurikirana mu by'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyine muraba by'amategeko, ko twarabonye ko itegeko ryarungishije umushikiranganji kugira ngo ahinyanyure tumwe tumwe. Urabye ingingo ya 13 yaryo iravuga ko ingingo ya 10, 11 na 12 zizotomogwa n'umushikiranganji. Iyo bikora rero byihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabo ku nabo batora koyoko bagire amahoro bumve yuko hari igihindutse.
Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya Leta bamugariye ku rugamba, kugira atange umuco ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abahoze ari abasirikare ba Leta n'abari mu migwi yagwanya Leta bamugariye ku rugamba baharurwa mu 600 mu mwaka w'2006, nk'uko amakuru abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakesha ishyirahamwe ADMH MH y'abasirikare bagenda n'ubumuga abivuga abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imijyango yabo mu mazureta yabubakiye mu bibanza 12 biri mu ntara 11 kuri 19 zigize igihugu cy'u Burundi.
Urakoze Thierry. Leta y'u Burundi iherutse gufatira mu ntara z'uburaruko amatoni 20 y'ikawa yagomba ashogwe mu gihugu cy'u Rwanda. Intumwa z'ubwo bushikiranganji zimenyesha ko zigiye gutanga ubutumwa ku banyagihugu na cyane cyane ku barimyi b'ikawa. Desire Hatungimana niyo ngura dufiti.
Kuri wa gatanu umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza ari kumwe na Bonamatari n'urongoye ikigo cya leta Odeka kijeje guteza imbere igitegwa cy'ikawa mu Burundi. Bashize habona ikawa yafatiwe muri iyo ntara. Ni Ingabira Izahake umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza amenyesha ko bafatiye ku makuru bahawe n'abanyagihugu basatse mu mihana 10 yo muri komine Gatara bari babarangiye bafatira ikawa nyinshi yagomba gushorwa mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru bari bafise yabibamenyesha.
Rero muri iyo sakwa twashobora gufata imifuko yababa 396 tugereranije n'umwe w'upima hagati y'ibiro 70 na 80 kuko zimwe zirumye izindi zabazikanye bivanye n'uko twazisanga no kuvuga tu dufatiye no twasanze ari amatoni agera hagati y'amatoni 26 n'amatoni 27.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka kijejwe guteza imbere igitegwa cy'ikawa mu Burundi Emmanuel Nkurunziza amenyesha ko bashora ikawa y'u Burundi mu mahanga kenshi bivana no kutamenya icy'igihugu kibamariye bigatuma bagihemukira.
Umaze kuzirikana iz'igikoko gikorera mu Burundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minisiteri itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi nta muntu yo kuyumvire ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufite kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegero. Rero twakare kutamenya
kugira batuziyo ngeso ituma igihugu gitakaza byinshi. Ni Ingabira Isaac amenyesha ko agiye gutangura amatoza kugira ntihazogire n'uzosubira gucutsa umutima wo gushora ikawa mu mahanga atabire kuri we.
Ariko kubera twashatse kugira amatoza yenditse aho twihaye intumbero yo kumenya izi kawa iyo zavuye n'intumbero bari bafise niyo bari bagamije kuzijana umenyesha makuru ko tuza twashizeho na komisiyo y'abamagistrat batatu hamwe n'inyamiramabi zitatu kugira tuzokora amatohoza yimbitse kandi atahengamiye kugira tuzomenye imbo n'imvano y'iki cyaha abazuba bafashwe bafise ibyo bakubazwa tuzobashengeze imbere ya sentare kugira ibakubite intahe mu gahanga.
Abanyagihugu mu ntara ya Ngozi na Kayanza baganira na Radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko abahereza umwimbo mu makungu bakwiye ibihano.
Je mbona intwaro yagira kugira kuri kishoboye kugira ngo yekaba babafata abahane imwe teye ubwoba mbere by'umwihariko kugira ngo ufashwe acata ngo akakarorero kugira abandi bose bashobore kubeba kubera nabona ko muri kino gihugu cyacu Burundi huye ingara irahari. Ibyo byose ni ibintu ingara ikubiyeho kubera amafaranga yafashije u Burundi acata mu kindi gihugu.
Kwezi ibyo bintu turabyumva mu bisanzwe n'ububandi no kuraba neza bene ibyo bintu ariho igituma no kuraba yuko nkeka baguma bitoga yuko babahaye umushahara muto bagakurikirana igituma boba baguma basohora uwo mwimbo w'igihugu bibaye ngombwa bagatuma bavuga ati mwaduhaye amahera make ni muratwongeze.
Emmanuel Nkurunziza arongoye Odeka arafite icyahanura abanyagihugu
ni kuzirikana yuko igihugu cyacu cy'u Burundi cyubakwa na bene cyo ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na bene bwo ukubaha amategeko nicyo rukiza ku Barundi twese. Rero bogerageza gukurikiza intumero habwa n'indongozi y'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane nk'iz'ubuhinga zo gupfingira kanovere k'abayacu y'u Burundi bumve ko batodohoka mu kugendera intumbero habwa n'inzego z'igihugu bongere banadome urutoki kuri wo wese agomba kubahuza kuko murabizi neza umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacyisangiza.
Kundi biheze mu ntara ya Ngozi ihanuro y'ibe na Kayanza hafashwe abashoye ikawa mu Rwanda 16 bikoreye ibiro birenga 500 bamenyesheje ko bashoye ikawa mu Rwanda ku giciro cyaho gisumba icyo mu Burundi inshuro zitatu baciye bacirirwa urubanza gukiriraho. Parke ya Ngozi ikaba yabasabiye gufungwa imyaka 5 no gutangira hadabi ingana n'amafaranga 1500 kuri umwe baremeye icyaha uko ari bose ariko basaba sentare ko bahanishwe mu nyororo w'amezi atandatu nihadabu ibihumbi ijana kuri umwe umwe. Desirato Nyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika, tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda mu turere twa Gasabo na Nyarugenge I Kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Rejo de Femme uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya iryohohoterwa barimo inzego z'umutekano n'abakenshi baba batabifitemo ubumenyi buhagije. Inkuru irambuye rikibagira ubusa.
Uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo, byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina birushaho gukaza umurego umunsi ku wundi. Kubireba mu mujyi wa Kigali mu turere twa Nyarugenge na Gasabo, bavuga ko ryiganje mu mirenge ya Mageragere na Kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro. Umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho. Abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira karere ruzwi nka Daso, urubyiruko rw'abakorera bushake, inshuti z'umuryango n'abandi. Nibyo Madame Saverine Uwimana, umuhuza bikorwa wa Réseau des Femmes ku rwego rw'igihugu asobanura.
Bariya ni abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa babandi bahamagarwa iyo byakomeye. Bariya abantu rero babikora mu nshingano, babikora mu kubahiriza itegeko, ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa, mu buryo bwo gutanga ibiganiro, ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe. Ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya, none ugasanga nawe bimubereye ikibazo akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye.
Madamu Uwimana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa.
Tugiye kwigisha no guhugura kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa, bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo, ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe.
Kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni Akanyarugenge mu mujyi wa Kigali. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'ako karere yo kuva mu kwezi kwa kane 2021 kugera mu kwezi kwa kane uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga 170,000 bahohotewe. Muri abo abagera kuri 638 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bwana Evariste Nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima Inyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa.
Ikibazo cy'ihohotera kirahari, ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano kirahari. Rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana numva ni amaboko meza mu gihe tugite gutyo. Nyarugenge turifuza ko igikorwa kizakora imbaraga muzashyiramo dufatanya n'uko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye, ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibindi.
Bwana Emmanuel Nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu karere ka Nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera. Bwana Nkusi agakeka ko muri bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga. Avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa.
Mu bana bato wenda nagaruka ku gitsina gore, mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri. Eiza hari umwana ushobora gukuramo kwaba igitsina gabo completely ni trauma sort of. Secondly agakuramo gukunda abagabo kubera ya sako yanyuzemo, nta counseling yabonye, nta kumuganiza yigeze abona. So anashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibyanyu n'amategeko. Ese victim abarihabilitated?
Bwana Silas Ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi. Agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere.
Turi kuvuga tuti nitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora kuko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza twashoboye byinshi kibivini yagombye rero kuba itunanira niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way.
Zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'Abanyarwanda aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 ingo zisaga 1280 zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa muri uwo mwaka kandi ariyo nyine yabarurwagamo izigera muri 178. Inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo bitaravuga ko n'abagabo badahohoterwa kuko hari abumvise n'abihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango. Ehe bagira ubusajwi rya Amerika ikigali
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Societe Swiss Med ifite imigabane myinshi mu bitaro Kira Hospital byo mu Burundi irasaba ko umuyobozi wabyo Dr. Christophe Sahavu afungurwa. Bamwe mu banyamategeko nabo basanga atarakwiye gufungwa. Nairobi Eloge Wirikaneza.
Umushinga wa manza wa muganga Christophe Sahabo hamwe n'ishyirahamwe Swiss Med International bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro Kira Hospital hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego nshingwa ntwaro rw'ubu kuri ibyo bitaro by'akarorero mu Burundi. Mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfata kibanza wa Kira Hospital n'utwaro rw'urwego nshingwa ntwaro ijwi Amerika ifitiye kopi, umushinga wa manza Serge Rouvinet avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe atamategeko akurikijwe kandi hatabaye kumviriza afise icyo bavuga muri dosiye yakurikiranwa ko bose. Ibyo bigaca bigaragaza ku bw'uwo mushingwa manza ihonyangwa ry'ingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere. Mu ikete ryiwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira. Maitre Rouvinet yasabire ko urwaryo waburanira n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'urubanza rudahengamye. Umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icyaha yoba yikekwa ko cyangwa ikindi kintu cyose. Ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kane guheze yarayahagaritswe n'iperereza. Muganga Sahabo yahoze atwara ibitaro Kira Hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe avuga ko bitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura. Umwunganira mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko ku gisure. Icyo ngewe ko Maitre Rouvinet atomora muri iryo kete ko umunyamutahe mukuru aserukira iryo shyirahamwe Swiss Med International iyemeza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa kane 2022 umunyamutahe mukuru atagishijwe inama. Ifungwa n'ihagarikwa rya Christophe Sahabo Perezida Evariste Ndayishimiye yabigarutse ko minsi iheze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye amenyeshamakuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko azi ibyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaje kumushikiriza amanza yakurungika mu gasho wa muganga. Umviriza Perezida Ndayishimiye uko abisigura.
Ngo ni igituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr. Christophe yano nukubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose namambaza uyu apfungiwe iki mbarira ingenge mupfunze niyihe. Mugabo barambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva najiyomba prokirere zari kugenda uko nyine nkumva singutabara nta kundi sise mba nabigize kandi urumva nagira utwanyate kuri wanjye ntaramara benshi uyu muntu ntibifashe bagira rero usanga ariko bavuga bavuze ngo apfunzwe ngo naje ntawanjye. Ego nibyo niko jewe navuze ntegereza kubona amahera ya leta iyo ari hose je niko navuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara.
Uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira. Perezida Ndayishimiye aravuga ukungana n'urugero amashyirahamwe yegukira leta yashize imitahe muri Kira Hospital uko rungana.
Ibaza ahantu Burundi yarangiza ifite imiliyari zitatu so kabungira ngo zarenga indwi inesesi zifite amahera nayo nyine miliyoni zitari munsi ya zitanu kamebu ONP bose bafite amahera ku buryo ushobora gusanga leta ari ifise umutahe munini kuko hariho ankete prive yabaye baravuga ati turavye umutahe wa leta wabungana na 70%. Cye ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishyire hano bari muri processes bagasanga harimo amahinyu ameze ukucaye kuriya nta bintu biba bihambaye bihari usanga icy'urubanza bacaca mu by'imanza ibyo rero susubira kuzinjiramo cyane. Bavuze ngo ni jewe kubera jewe navuze nti turondera amahera y'igihugu kugira ngo akore iby'igihugu nyene tuyunguke jani isanzu ugano kwa dukora kubishowishi
hariko mnyamateko Murundi Janzeri Girimana sanzu atwara ishirahamwe tukunora page Burundi asanga icyari kwihutirwa kitari ukurunika sahabo mu buroko narija yari yamaze kwemera gutanga imihoho uko niko yabisiguriye ijwi rya Amerika
mugiye amaze kugozwa umuhanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi wo kurikenwa mujanye n'ivyakazi atamusumirano narije yuko ingingo ya 42 izoshingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakwita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye
muganga Christophe Sahabo yahagaritswe n'igendereza ryo Burundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka kuva icyo gihe yarafungiwe mu gashoko k'iperereza mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi nka Mpimba mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu muryango w'ibyemeza uwo muganga w'umurundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro by'akarorero ka mbere mu Burundi byuguruwe mu 2015 mu kwa gatatu ibyo bitaro byitiriwe Kira Hospital abanyamitahe bakuru bavyo n'abaturuka mu gihugu cy'Ubuswisi bikaba byubatswe ku mamiliyari 28 y'amarundi hafi miliyoni 14 z'amadolari y'abanyamerika umufaransa Jean David Pirot yarajejwe urwego nshingwa ntwaro rw'ibyo bitaro yari hagarikiwe umunsi umwe na Sahabo yaciye arekurwa bukeye uburwo rwego rwamutwa Charles Ndagijimana umuyobozi mukuru wa Sokabu ishyirahamwe rya mbere rikuru mu Burundi ryo kwitekaniriza kazoza leta ifitemo imitahe myinshi umugabo hazu cyane mu mwaka w'2015 igihe yatwara sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ku kindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza akamategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza kuri ico kiringo cateye impari kibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe Sende DVDD uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyavuye bivyara injyane eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Abarundi jana na mirungu nungu na bali ngukuru wa gatatu basuye mu gihugu cyabo baturutse mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari bamaze imyaka irindwi batuye mu nkambi ya Lusenda umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari ku mupaka wa Kavimvira uhuza Congo n'u Burundi Vedaste Ngabo wiru
byari byishimo byinshi kuri aba Barundi bahungutse babifashijwemo na Seri ndetse na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Congo kuko umudokari barimo berekeza mu gihugu cy'u Burundi bagendaga baririmba Bayizido Gracias ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko agiye mu ntara y'ibitoki muri komine Rugombo
ndatashe kubera kunezerwa igihugu cyanjye cyambyaye kandi mu mahanga bakwita impunzi ubwo yuzi nariragayise rero rero nkabashaka kuba mu Burundi mu gihugu cyanjye ntagisaziramo ariko nsagira mu mahanga igitumye mba mu Rusenda uri hari umutekano mukeye
gute
ukubera yabarebere baho bizaba mayimayi bahiga impunzi ndetse no mu murima batazicirayo waraba rero igicumu hizwa kandi ugahiga ta igicumu rufise kwa kitemo gutaha iwanyu gihugu wavukiyemo ukishimye kizana ariko kare kureka guhigwa n'abarebere bo mu kigunda kandi baguhora ubusa
muri izi impunzi zahungutse zishimangira yuko ubuzima bubi zari zibayemo bw'inzara aribyo byatumye zihunguka
ubuzima bwabo bwe cyane nguku bashobora kuba ngo bapokezwe 12 ku kwezi kawusanga kumbunje amakongomani baguhaye ibihumbi 19.5 ku kwezi ayo 19.5 ugaca uyu murugendo uzoshobora kwajya ukwezi kose ugaca bikurusha ugaca wamara mu ugaca wama mu nzara ntangire bishe gicuma mu ntere burya yafatiye yemere kusha mu gusha amavuko hama akushana n'ibundi kuzina
ntando mpungu se cyambere ende mugi ngo ntavukiyemo iyo umuntu ari mu gatambukemo nta mahora agira amide gendagira nico gicuma na hisemwo gusubira mu gihugu cacu uko umuntu ari wabo aronka amahoro
niyo kuri Desire yavuye mu ngambi ya Rusenda giye mu ntara ya Makamba arasaba leta y'u Burundi kubahiza ubufasha nibagera mu ntara zabo
cya mbere nuko botwakira neza bagatwakira nk'abenegihugu hanyuma birashobora gushika mu ngo twaje tuvamo tugasanga hari byononekaye bakabidufashamo nka bimwe bimwe mu ngo usanga byarononekaye hari igihe usanga inzu zarabomotse rero umuntu arashobora kwifasha mu ngo buzi wa gatatu dutafari akaronka ikigega bakaduheza nk'utwo gusakaza mu buryo mwene ubwo nibyo mbona bo dufashamwo n'utundi tuntu nyene dushobora kuba tugoranye mu gihe tuba tutaramenyera hajya ahantu
Kiza Fabrice we ni impunzi yabaga mu mujyi wa Rubumbashi nawe yahungutse nyuma y'imyaka 7 yaramaze mu buhungiro.
Impamvu turi guhunguka ni kubera twumvise yuko Bujumbura kabisa mu Burundi umutekano usumba wahora. Ibyo twahunze byose by'amasasu n'amasorosoro utumva kabisa umutekano umeze neza, niho tubona tuce tugaruka mu gihugu cy'amavuke.
Bababwire ko hameze gute?
Ngo hameze neza kabisa, ibintu by'amasoro ntavyo.
Iriye mwari mubayeho gute?
Hariya je narimbayeho nk'umurefije Urbain, nakoraga utuzi twiwanje nyene Rubumbashi.
Manda Gilles ni umuyobozi wungirije komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira, avuga yuko ari impunzi 177 zahungutse ziri mu miryango 56. Hase rivuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo habarwa impunzi z'abarundi zirenga 40,000.
Veza Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nyuma y'imyaka 26 ntawe uzi irengero rye, umwana w'umukobwa w'umunyarwanda kazi uzwi ku izina rya Kobwa Agasaro kaburaga karamubonye kamuhuza n'umuvandimwe we.
Hello. Ko. Hello. Amakuru.
Makuru ndime.
Umwana yanjye
ubushobozi
uri kuma kandi wino kandi yishimiye uye ubahe meze bi
njyewe mbi Kigali ahantu bitiga hangi
uri Kigali mana we no kuri naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha
ni ukuri mana iguha umugisha nanjye nari nzi ko mukibaho gusa birandenze birenze ubwenge bwanjye mana iguha umugisha ndifuza kukubona.
Kobwa avugana na musaza we Sindambiwe imyaka 26. Uzi kusigaye wenyine ku isi ukabona umuvandimwe ubyakirute byagenze gute? Kobwa yari he? Ni mu kiganiro Agasaro kaburaga ku cyumweru mfite amahirwe yo kubategurira nkakibagezaho mpimbawe. Aha niho dusoreje aya makuru, dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ingeso y'urugo ntiyuba kurundi. Bisobanuye ko niba uwo mubana mu rugo yihanganira zimwe mu ngeso zawe mbi, ntukibwire ko undi washaka nawe azakwihanganira. Ingeso y'urugo ntiyuba kurundi. Murangize cyumweru neza, mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Ingaya dusozere ya makuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Ibiganiro byabihagarariwe na Frederic Nkundikije. Mu gihe amajwi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Mugire ibihe byiza, tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
It's the MP Record.
Yakoze byinshi dusuturuke
kena muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara